zindi kiture amakuru mu kirundi
turabahaye mwiriwe tubahanika zo makuru adindundi kwitire yabateguye kuri uyu mugoroba ngo kuwa gatanu ni tariki ya kanu kwezi kw'2025 hagizwe n'izingingo nkuru zikurikira abantu 14 we ku mitumbi 3 ariyo murambi bukeye na nyakazi yo muri komine kibaga intara ya Makamba bo bamaze guhitana n'indwara itaramenyekana mu buyobozi bw'akarere k'ubuvuza i Makamba bubimiza ko iyo ndwara imaze guhitana abantu babiri kuri uyu wa gatanu niho babura matari bahora barongoye intara barazigize igihugu babisikanya na mu mabanga n'abagiye kurongora intara nshasha mu itunganywa ry'intwaro rishasha mu Burundi muri iryo bisikanywa tukaza kubashikana mu ntara ya ya Bujumbura no mu ntara yagutse ya Gitega murabimenyereye ku munsi wa gatanu tubashikiriza inkuru ijanye n'imico kama no munsi tuyaga ku miziro n'amategeko yanditse mu Burundi amakuru saya gusa tubafite na yandi na makuru agaramwe bw'ibyuma na Kerine Bizindavi cyo done iyo yanzigamije kandi abashikirize mu kanya n'inkuru imwe imukwayo
Radio Indundi Culture
dasubiye kuba hamwiriwe mwari mweje kubyumva mu iyo nkuru kw'abantu 14 ku mitumbi 3 ariyo murambi bukeye na nyakazi yo muri komine kibaga intara ya Makamba bo bamaze guhitana n'indwara itaramenyekana gushika ubu abanyagihugu baho bavuga ko iyo ndwara yandukira byihuse nayo ibimenyetso byayo akaba ari ubushuhe bwinshi kudahwa no gucibwamwo no gucika intege abo baba aho hegereye uruvuye rwa Tanzania bavuga ko babaye mu bwoba bwinshi ari naho batabaza leta mu buyobozi bw'akarere ko Budayi Makamba bemeza ko iyo ndwara imaze guhitana abantu babiri mu kurindire cegano c'abahinga bamushikiranganye bw'amagara y'abantu ubwo buyobozi busaba abanyagihugu kwikingira mu kureka kuramukanya n'ibindi aho muri komine ya Kibago hakwitiye mugenzi wacu Serge Sindayigaya
ubwo abantu bahagara ni byinshi mu banyagihugu bo mu ntara ya Makamba cyane cyane muri komine Kibago aho indwara itaramenyekana imaze gufata ku bwinshi abantu bari mu mihana yegereye kuri wa Tanzania amakuru bangaho bavuga ko abantu 8 bamaze gupfa ku mutumba Murambi abandi 3 ku mutumba Bukeye hamwe n'abandi 3 ku mutumba Nyakazi iyo ndwara itaramenyekana ngo ihuta cyane mu kwandukira imenyeso byayo navyo ni ubushuhe bwinshi kudaha no gucibwamo hamwe no gushika intege abanyagihugu bavuga ko uyigwaye yumva ameze nk'uri karasha mu nda akayorwa rutavanako muganga arongoye akarere k'ubuvuzi ka Makamba Dr. Atanazi Ntungwa nayo aremeza iyo ndwara ariko akavuga ko amaze kumenyekana abapfuye babiri ariko agasigura ko iyo ndwara nyene itaramenyekana muganga Tanazi Ntungwa nayo ariko akeka ko iyo baturutse mu gihugu kibanyi cya Tanzania kuko imitumba yagaragayemo iyo ndwara iri ku rubibe w'ico gihugu mu gukinga ikwirakwira ry'iyo ndwara asaba abanyagihugu gukurikiza ingingo zo kwirinda nko kwirinda guhana yambu mu minwe gukaraba intoki kenshi n'amazi meza n'isabuni kuvoma amazi meza yo kunywa hanyuma bakayateka gushika abize no kwitondera isuku mu bibanza rusange abajeje amagara y'abantu ngaho ikibago bo bavuga ko bamaze kurengigwa kandi badafise ibyambagwa bibarinda n'ibindi bikoresho byo guhangana n'iyo ngwara muganga Tanazi Ntungwa nayo avuga ko barindiriye umugwi w'abahinga uva mu bushikanganji bw'amagara y'abantu kugira bafashe kumenya iyo ngwara iyo ari yo ariko agasaba ko abantu bose bukwirinda ko bishoboka kose ikibago Serge Sindayigaya Radio Inundi Kiritiwa
Serge Sindayigaya urakenuye kuri uyu wa gatanu niho babura matari bahora barongoye intara zahora zigize igihugu babisikanya mu babanga n'abagiye kurongora intara nshasha mu itunganywa ry'intwaro rishasha mu Burundi abo bakaba bari baraye bagenywe n'ibwirizwa ry'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kane nyuma yo kwemezwa n'inama nkenguzamateka bura matari w'intara ya Bujumbura yagutse Aloyse Ndayikengurukiye yavuze ko yiteguriye kuba hafi y'abanyagihugu kugira ngo yumvirize ibyo bagona ari ibyo batunganiriza abatunganirize tumukuri
ikintu cya mbere nk'uko twese tubizi bisaba ko tushyiramo inguvu zishe umutekano urazi yuko ata mutekano haterambere nta bindi bikorwa rero icyo tuzofashanya n'abajejwe umutekano abinjira muri ibyo umutekano bose kugira tubumbatire ikindi no gushikiriza ngaha ni uko tuzogerageza nkaba hafi y'abenegihugu abashikira nkabumviriza uko hajya barafise imigambi myinshi kandi myiza rero tuzogerageza tubumvirize ko nibo benegihugu hanyuma ibyo dushoboye kubafasha tubafashe tubatunganirize ibyo tushobora tubitambutse ku nzego zidukuriye nta n'abandi dukorera atari abo benegihugu mujyanye n'iterambere intara yacu ni intara yagutse irimo incabwenge nyinshi ku buryo twibaza ko abo bantu uwo begeranya basaba ibyiyumviro bituma intara yacu yisununura nibaza ko icyo gikorwa bo gikora kandi kuvamo ibyiyumviro byiza byo dufasha guca dushinga imigambi yo fasha guteza imbere intara yacu icyo tuzogikora byose bizova mu maboko yacu fashanya rero kugira turabe yuko intara twoyiteza imbere kandi ibibazo babuze tuzogerageza tubikurikirane hagufi ko nabonye hariho n'ibitoroshe ibi by'amatongo yabo tuzogerageza dufashanye turabe yuko twotera intambwe
Ugiye kurongora intara yagutse ya Gitega Liboire Bigirimana we yavuze muri iryo bisikanywa ko igisagara ca Gitega kugira ngo kiwumugwa mukuru wa politike kigikenye byinshi nk'amabarabara amazi n'umuyaga nkuba akaba yemeje ko agiye kubandaniza abasubiriye bari bagejeje mu bijanye no gukemura ibyo bibazo afadikanije n'imvukira n'abagenzi b'iyo ntara
Inyubako rusangi zitarahera harimo ibibuga by'inkino mu ntara za Muramvya Karusi na Gitega hamwe n'ibiro by'amazone hamwe ni bimwe zashikirijwe na baburamatari bizo ntara zahora zigiye kugira intara yagutse ya Gitega ziri kumwe na Mwaro mu birori byo kubisikanya nabo bahora barongoye izo ntara nubwiye kuba baburamatari w'intara yagutse ya Gitega kuri uyu wa gatanu ku mugwa mukuru wa politike umugenduzi mukuru mushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu general major mu gipolisi duko bwayo Izido yarahagaye ivyo birori yashikirije ko buramatari agiye kurongora intara ya Gitega ko iterambere riboneka muri izo ntara amusaba gucyo kubandaniriza kwisemo bari bageze ko amurarikira gukurikiza impanuro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashikirije indongozi nkuru nkuru mu kwezi guheze kwa ruheshi igitega kandi aje imbere mu gushira mu ngiro imbonakazoza y'iterambere ya 2042 Bigirimana Bori buramatari w'intara yagutse ya Gitega yavuze ko igisagara cha Gitega kigikeneye byinshi mu ntumbero yuko coba umugwa mukuru wa politiki ubereye ijisho harimwo inyubako rusangi amabarabara umuyaga nkuba n'amazi aho Ribori Bigirimana yaciye yemeza ko azohera aho abo asubiriye bagejeje kandi afadikanije n'imvukira z'intara n'abagenzi mwomenya ko intara ya Gitega igizwe n'iza Hoze ari ntara zine arizo Gitega Karusi Mwaro na Muramvya Anise Ntanguvu Gitega Hadwendu Nikituha
Iyi nkuru ikaba yari ya mugenzi wacu Anise Ntanguvu kurangaho ku mugwa mukuru wa politike igitega Frederic bamvuga inyumvira yigeze kubicegera cambere cy'umukuru w'igihugu umuntu warufata kibanza akaba yanarongoye umugambwe sa Wanyafrodebu yari yahagaritswe muri uyo mugambwe umuvugizi w'uwo mugambwe mu kiganiro yahaye Radio Indundi Culture yasiguye ko iyo ngingo yafashwe kubera yarirwa gutangaza kuramwe mu maradiyo mpuzamakungu ko agiye kwifata tanya n'abategura gukoresha umuheto mu guhindura ubutegetsi mu Burundi Sylvestre Bikorindagara yamenyesheje ko ivyo bitandukanye nakaranga mutima kuwo mugambwe kandi akaba yabishikirije kugatwe kiwe mu gihe atosa bikigongo uwo muvugizi yemeza ko hazofatwa izindi ngingo kurikira Sylvestre Bikorindagara n'umuvugizi w'umugambwe Sobanya Frodebu
iyo ngingo yarafashwe n'ikwego rurongoye umugambwe ku munsi ku munsi ariyo komite executive kubera amajambo atari meza ku muntu w'umudemokrate ibintu yavugiye ku radio BBC mu mpera z'indwi heze yavuga yuko kubera ibyavuye mu matora byagenze nabi kandi byose natwe twarabibonye mugabo kucafata ingingo yuko ubu bagiye gufata umuheto kugira bahindure ibintu ivyo biteye kubiri cyane n'ingendo ndegwako ivyo bintu byo gukoresha ingufu tubona yuko cyo bikintu kibi tukinomye ko gucyo kuko n'abandi banywanyi bohava biyumvira ngo ubone ukuza turafata imiheto ubwo rwego herufise uburenganzira bwo kumukura mu mugambwe mugabo mu mwanya takibanza kugira dossier disciplinaire itangura kugenda mugabo mu minsi 30 bazoca bamwandikira tuce dushikiriza isigure ace bije imbere y'uko rwego rwa discipline mu mugambi
mufise ubwo bari uko mu mugambi Frode washobora kuboneka abashigikira Frederic
baragenda twebwe ntidukoresha ingufu mugabo wasambuwe nuko hari abagomba gukoresha ingufu umugambwe Sabanya Frode burahereje kubyikura n'iyi ngingo ije kuko tuzi ko ari umuntu aje avugira hanze kandi yawutwaye
Radio Indundi Culture
Radio Ndundu kuitira makuru yacu arabandanya ku isaha 12 n'iminota 27 urunani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi Senasebe uva ko rushimishwa n'ingingo y'ubushikiranganyi mu ndo bujejwe harimo indero yo kongereza ibitigiri by'abigisha muri uyu mwaka w'ishure bucutangura ariko urongo urunani Senasebe Antoine Manuma ashikiza ko abigisha 2000 bazoronswa akazi uyu mwaka ku 10,000 bari bakenewe ko ico gitigiri kikiri gito agasaba ko kongerezwa abandi hamwe n'uko imishahara y'abigisha yoduzwa kugira ngo ibitigiri by'abaheba uyo mwuga bigabanuke kugira kandi ngo hatangwe inyigisho z'akanovera kurikira urongoye sendika iyo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi Senasebe Antoine Manuma
turashima ibyakozwe ariko tukabona ko intambwe ari ndende turaze abigisha bakenewe bakaba barenga 10,000 icyo gitigiri kikaba gishobora no kongerekana kubera abigisha bajya mu karuhuko k'izabukuru abitaba imana hamwe n'abigisha bariko baratakaza tukabona rero yuko leta yokongereza ingufu kugira ngo abana baronke koko abigisha bakeneye kugira baronswe inyigisho zikwiye mu byokorwa rero harimwo kwihweza neza agahembo k'umwigisha uyu munsi nigagishobora kumubesha twarumvise yuko leta mu mafaranga itegekanya muri uyu mwaka w'ubutunzi wa 2025 ushira 2026 izokwaka intererano abakozi bakuru bakuru ba leta abafise amabanga akomakomeye hamwe rero n'amashyirahamwe bita amasosiyete kandi bisubiye leta irafise abayisahiriza mu bagenzi bayo nirabe rero ingene iduza gahembo k'umwigisha kugira ngo akorako nonokewe adakebaguzwa yiyumvira kujya kurondera ahasumba hanga kandi leta ibona bikora nkuko yabikoze kuri aba baganga bita abadokteri turazi neza yuko iterambere ry'igihugu bihagaze ku guteza imbere indero n'inyigisho mu bizokorwa kandi leta yarashikirije yuko igiye kugarukana iyo bavuye abigisha bari barungurujwe bajyanwa kure aho bari basanzwe baba ko turashima iyo ntoguro
bamwe mu bahejeje amashuri bakorera mu gace bita Kanyari muri zomero hero mu gisagara cha Bujumbura bamesha ko kubera badakora ubuzibigiye ibyo bize basa n'abavyibagiye kubgabo babona ko leta yari kwiye gutanga ubuzi umuntu agakora ico yigiye nubwo bemeza ko ivyo bakora byagiye biratera imbere iyo tamira tuzi
mu Kanyaru hasanga abadandaza amayinite abashoni impuzu abamwe imishatsi n'ubundi buzi bumwe muri bwo bukogwa n'abahejeje amashuri yisumbuye na za kaminuza Nduwa Yezu amaze imyaka 4 atanguye gucuruza amayinite ubu yarongereje ivyo acuruza yongeye mu itomate ibitunguru irengarenga n'amavoka
akazi gatoyi karaza na kanini wewe uraja kuri tero ugakora hanyuma ugasaba imana igahinda hageze birahinda ariko uticara
kubw'iyo myaka yose amaze atarabikaye abona ko nk'ahamwe abajijwe ivyo yize atokwishura nk'uko vyanditse
no kwishura nkoresheje amajambo y'iwanjye ngiye kubikenera byagaruka
nico kimwe na Ndayisenga ashora impuzu nubwo yashoboye kuronka uburyo bwo kubaka ubwiwe abukuye muri ako kazi yemeza ko asigaranye mu mutwe duke mu byo yize inyuma y'imyaka itatu ahejeje ishure
urazi ko ari na byinshi ure no kubyiyuta n'umuntu umwe urazi nka byo wowe uribuka byose atari nka ka kantu gasigaramo ikintu kiri seriye ntacyo wibuka
abo bose biyumviye gutangura gukora ubwo buzi nyuma iyo kubura akazi muri leta kubwabo kugira ngo abize ntibibagigwe ibyo bize byari byiza bakoze ibyo bigiye imyaka nka 10 iraheze leta y'u Burundi ihagaritse ibyo gutanga ubuzi uretse ibisata bimwe bimwe
Jota iratuza abana 2535 muri komine Shasha ya Kayanza nibo banditswe muri aya mezi atatu aheze mu bitabo by'inzandiko ndangamuntu ibyo nibishikirizwa n'ubugendozi bw'ibiro by'inzandiko ndangamuntu mu cahoze ari ntara ya Kayanza bamesha ko iyo ntambwe yagezwe ko kubera umugambi w'ukwandika abana bakivukira mu bitaro n'amavuriro aho kakaca k'abana karyo kubibondo kuronka uburenganzira bahabwa n'amategeko uramutse ubwo bugendozi agamagara ababyeyi kwamana ntajyo bihutira kwandikisha abana babo bitarenze iminsi 15 nkuko bitegekanywa n'amategeko bamukayanza twakora mugenzi wacu cyana Imana
nkuko mishikiza na Matias Imana irumva umugenzuzi w'ibiro by'inzandiko ndangamuntu mu yahoze ari intara ya Kayanza ngo muri aya mezi atatu aheze ni kuvuga kuva mu kwezi kwa kane gushika mu kwezi kwa gatandatu handitswe abana 2535 ivyo biharuro bikaba ari byegeranije ku mavuriro 15 yo muri iyo komine nshasha ya Kayanza igizwe na Kayanza mu rutana kabarore kuri ico gitigiri abahungu ni 317 n'abakobwa 218 Matias Imani urumva akavuga ko iryo yandikwa ryabo bana bishika kenshi rigakorwa komisi abavyeyi bazanira kwa abana ku mavuriro kubaronsa inshansho zitandukanye ngo kuko muri ico gihe abakozi b'ibiro by'inzandiko ndangamuntu babari muri ivyo bibanza ico gihe nyene ngo baca babaronsa impapuro z'amavuko ivyo ngo bica biha abana uburenganzira bahabwa n'amategeko uwo mugambi rero usanzwe ushigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu wita ineza y'abana UNICEF warazanye akarusho kanini kuko ibitigiri by'abandikwa bigenda byongera ku rugero rushimishije uwo nawo ngo ukazobandanya mu yandi makomine Matias Imani urumva agahamagara ababyeyi kwamana ntaryo bandikisha abana mu kiringo cy'iminsi 15 nk'uko bitekanywa n'amategeko ngo kuko bifasha leta mu migambi yayo gukorera ku biharuro biri byo mukayanza Jana Imani kuri radio Inundu Kitiyo
Radio Inundu Kitiyo nkuru y'umucukama
Ngabyumvise bunaho numwanya w'inkuru y'imico kama inkuru tubashikiza imisi yose ya gatanu no musi tuyaga kumiziro n'amategeko yanditse mu Burundi umuhinga asanzwe akora amatohoza kuvyabaye imbere ya kahise hasigura ko ibi bibiri bitigera bibangabanganwa arico gituma kubwiwe imiziro iri mu karanga itorohereza intwaro tigera yandikwa mu bucamanza Sadiki Elia ariko abona ko ibyo biri mu bituma umutima w'abarundi ushingiye ku mico na karanga uja urazimangana inkuru y'imico kama twatwetegwe na mugenzi wacu Norisi Nduwimana
Umuhinga Elisadiki yanonose ibyo kuzura ibisigarira bya kahise n'imbere ya kahise anegura ko umuzo wa madini n'intwaro bitabone by'abarundi bemera mu nzira imwe byagiye birambura ububasha akaranga bujigwa kuri za ntwaro nyene nkuko twabibabwiye mu nkuru y'imico kama yaheruka aricyo gituma kubwiwe imiziri mu karanga itorohereza intwaro bigorana ko ishigwa mu mategeko yanditse kubera ko kumbure abantu bataba bazi insiguro y'ibwina y'ibinabiriya
nkubu umuziro w'abarundi uzwi kandi uziruka ziririnzwa kirazira kwinjira mu nzu yo mwishwa muguno munsi cyo kwinjira mu nzu yo mwishwa mengareta ntacyo bibabari ntibabona isiguro y'ibwina irimo leta yace yirabira hirya amadini kugira yerekane yuko akanga kawo ndatacyo kamaze nubwo amadini misanzwe na karanga kaba yahudi hamwe na kabarabu amadini yaciye aza arasambura ko karanga kabarundi kwerekana ko karanga kabo ndatacyo bimaze ubu mupastori umwarimu mukirisu asanzwe umupatiri arinjya mu nzu y'umwishwa atangwa n'imwe mugani bazi insiguro y'uwo muziro
ibi rero kubw'uwo mwigisha wa za kaminuza ntibyizana kubera ko gushika mangaya ataho byanditse nk'iko shari hanwa n'amategeko
ivyo leta yategeza kuca ibyandika amategeko kirazira kongera mu nzu y'umukobwa uno munsi no muri mariage aragenda mbere akaje imbere y'abandi akanatwikurura ibyo bintu mu mico n'imigenzo y'abantu kirazira nk'uwo musanzwe wategeza kwandika mu mategeko wumvise yinjiye inzu y'umukobwa bakamuhana cyagiye ku rubanza rwa mariage rw'umwishwa bakamuhana namunashingira umwishwa
ariko rero ibi bishobora kugira inkurikizi zidasanzwe mu kuzigamwa ko umutima w'abarundi ushingiye ku mico n'akaranga nkuko bibandanya bishikirizwa n'uwo mwigisha wa za kaminuza
intwaro zagiye zirakurikirana zarabye hirya umenya icyo bivuze mbwa nibaze yuko bituma wa mutima w'abarundi uranduka umuntu akubwiye ati urakaranduka abakubwiye ati urakaba mu gihugu bamwo naho ubaye naho mubanye ucike icyangazi ni ukuvuga ugende nk'igihubahuba
mu gihe cy'iterambere rya none bamwe bavuga ko imico y'igihugu kana kivuga ikabaho kanabigasaza mu Burundi Elisadiki yasanga umunsi imiziro yokugwa nk'uko hari ababyibaza intwari iterekwa ya miziro imwe imwe hogiraho nayo yogira ingorane
bakaranga kamaho katamyeho naho ni sosiyete izimangana n'ubura iki gihugu cyo Burundi igihe kitabaye intwari zotwariki abantu bataba Barundi n'intwari ishoboka rero abarundi nibatakaza karanga ka Burundi n'igihugu cyo muri gizasura kuvugwa bamwe bazabashitsa abayahudi abandi bakeka abarabu
aho ni naha herera mu gusaba ko mu kubahiriza imiziro ijana na karanga ka Burundi nko mu bibanza birangurirwa mu buzi bwa leta usubira ku itegeko ry'uko ibendera ry'igihugu riduzwa rikongera rikamanurwa buri munsi rikanaherekezwa n'ingoma nk'uko byahoze muri kahise ikidira kikaba kuvuza ikengeri ku mashuri mu kibanza cy'ingoma nk'uko bibubu kugira ngo abana baregwe bongere bakure bazi icyo n'ibimazi bimwe bimwe biranga igihugu cy'u Burundi
Norisi Nduwimana urakeneye kuri iyo nkuru y'imico kamari waduteguriye ni no kuri iyo nkuru nyene turangije ko amakuru yacu ku isaha 12 n'iminota 37 nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire bagenza mwese cyo yateregire amakuru aboneke nkenguruke kanake ne bizindaje mvaje mu ngabwe y'ivyuma cyo done niyo yanzigamiye nabashikirije ndabifuriza kwandaya mugira umugoro wa mwiza w'umuherereye na gahwane